mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radiojuveo.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Congo, impunzi zo muri teritwari ya Rucuru zakiriwe mu nkambi ya Kanyarucinya iri muri teritwari ya Nyiragongo, zafashe umwanzuro wo kwibaruza kugira ngo bazatore.
Kandi kuyumva sawa ndakibazo ibinji mishini yuko maze kufata ikarite njasha
tumye nanje mfati yo karite nkugira ngo nza vino nza gire mu rugo nza menyekane ko nari mu deplace.
Abo ni bamwe mu banyekongo bo mu karere ka Rucuru bakuwe mu byabo n'intambara. Mungambi ya nduta muri Tanzania, polisi yatangije gahunda yo gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano hagati y'impunzi n'abenegihugu baturanye. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasuye Ukraine bitunguranye, yakiriwe na mugenzi we Volodymyr Zelensky. Naho umurambo wa Christian Atsu, umukinnyi w'umupira w'amaguru wakiniraga ikipe y'igihugu ya Ghana wazize umutingito muri Turukiya, warayugaruwe muri Ghana. Ayo makuru na yandi twabateguriye ni mukanya. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta y'ibirwa bya Maurice yahagaritse urujya n'uruza rw'indege y'imirimo y'amasoko y'imari n'imigabane. Ni mu gihe soye rwakira ikabije yiswe Freddy irimo isatira ikirwa kiri mu nyanja y'Abahinde. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Vitezwa ko igihuhusi Freddy kirimwo imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero 120 ku isaha kigeramira bikomeye izinga rya Maurice, itangazwa n'abajejwe gukurikirana ibihe. Ngico gihuhusi kiriko cegereza iryo zinga, amakuru atangazwa avuga ko imikuba ikomeye mwibahari iry'Abahindi ico gihuhusi kizoba cateye izotuma ibice vyegereye ibahari bisinzikazwa n'imyuzure. Abajejwe gukurikirana ibihe bagabisha abantu gutegera amazi y'ibahari y'Abahindi. Ikigo kijejwe gukurikirana ibihe catangaje ko vyitezwe ko igihuhusi Freddy gica hafi y'ibirometero 120 y'uburaruko n'uburaruko bushira uburengero bw'izinga rya Maurice mu masaha yo kumuhinga muno musi wa mbere. Abategetsi muri Madagascar iri hafi y'ibirometero 1,330 mu burengero bw'izinga rya Maurice batangaje ko biteze ko icyo gihuhusi kizoshika muri iryo zinga ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo hagati y'igice cyitwa Mahanoro kiri mu buseruko bw'igihugu n'ahitwa Manakara mu bumanuko bushira ubuseruko bw'iryo zinga. Ikigo kijejwe gukurikirana ibihe co muri Madagascar catangaje ko vyitezwe ko haba imvura y'isegenya n'imyuzure mu bice vyegereye ibahari. Ibiro vya leta bijejwe guhangana n'inkurikizi z'ibiza biriko birarungika amahema, imigozi n'imisumeno hamwe n'ibindi bikenewe mu ntara zine zishobora kuzosinzikazwa bikomeye n'igihuhusi Freddy.
Tukivuga ku nkuru zijyanye n'ibiza, umurambo wa Christian Atsu, umukinnyi w'umupira w'amaguru wakiniraga ikipe y'igihugu ya Ghana y'umupira w'amaguru wazize umutingito muri Turukiya, warayugaruwe muri Ghana. Fidel Niyongabo arakomeza.
Ikiziga ciwe cari giherekejwe n'umuryango wiwe hamwe na ambasaderi wa Ghana muri Turukiya cashitse ku mugwa mukuru Accra ejo mwijoro. Atsu yari afise imyaka 31 yahitanywe n'ikinyamugigima gikomeye cyane cyihaye inkumbi mu bihugu bya Turukiya na Siriya ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa kabiri. Ico kinyamugigima cahitanye abantu barenga 46,000 muri ivyo bihugu vyombi. Hari amakuru mu ntango yari yamenyesheje ko Atsu yahoze akina mu migwi y'umupira w'amaguru ya Chelsea na Newcastle yo mu Bwongereza yari yarokowe umunsi umwe inyuma yo kwico kinyamugigima kibaye. Yamara vyahavuye bimenyekana mu nyuma yaho kwa ayo makuru atarayukuri. Ikiziga ciwe catowe ku munsi wa 6 w'indwi turangije. Ubushikiranganje bwa Ghana bujejwe imigenderanire ku munsi wa 6 bwaratangaje ko mukuru wa Atsu na mushikiwe umupfakazi wiwe Michael Rupio n'abana bavyaranye 3 barifatanije n'abandi ku munsi wa 6 mu kwibuka mu kibuga c'umupira w'amaguru c'umugwi Newcastle wo mu Bwongereza, hari imbere y'urukino wo muri championat y'Ubwongereza rwahuje uwo mugwi n'uwa Liverpool.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi. Uyu munsi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagize uruzinduko rutunguranye i Kiev muri Ukraine. Fidel Niyongabo komeza.
Perezida Biden yatangaje ko yagize urugendo kugira yerekane ko Amerika ishigikiye ubwigenge bwa Ukraine n'iyubahirizwa ry'imbibe z'icyo gihugu. Mu ijambo yashikirije ari kumwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku murwa mukuru Kiev, Perezida Biden yatangaje ko umwaka umwe inyuma y'uko Burusiya utangwa ibitero ku murwa mukuru Kiev, igihugu hamwe na demokarasi bigihagaze.
And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, their sovereignty, and territorial integrity. Today, I hope we're going to have a chance to discuss how the United States and our allies can most effectively support you and your cause, Mr. President.
President Biden avuga ati, ndingaha kugira nerekane ko Amerika ishigikiye yivuye inyuma ubwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe za Ukraine. Nizeye ko tuza kuronka akanya ko kuganira kugene Amerika n'ibihugu bicyuditse byo bandanya gufasha bikomeye igihugu cawe. Perezida Biden yatangaje kandi miliyoni 500 y'amadolari Amerika igiye guha Ukraine, harimwo ibisasu bikoreshwa na vya muzinga n'ibigwanisho bisambura ibimodoka vyo mu bwoko bwa Blend. Yongeye kandi avuga ko Amerika izotangaza ibindi bihano bishasha ku Burusiya muri iyi ndwi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye kuba Biden yaje mu gihugu ciwe mu gihe gihambaye.
Today we host President Biden. That is so important signal for us. And all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting the Ukraine.
President Zelensky avuga ati, kwakira President Biden uno munsi mu gihugu cacu ni kimenyetso gikomeye cyane kuri twebwe. Turabyishimiye. Ni gihe gikomeye cyane cyo gushigikira Ukraine. Amafirimbi kugabisha abanyagihugu ku bitero vya misile z'Uburusiya yumvikanye ku murwa mukuru Kiev no mu bindi bice vya Ukraine mu gihe Biden yari mu rugo rugendo. Harimwo igihe Perezida Zelensky na Perezida Biden bagendera katedrali yo ku murwa mukuru Kiev, abategetsi bombi bashize urugori rw'amashugwe ku ruhome rw'icibutso c'intwari zahitanywe n'ibitero Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Bitegekanijwe ko Perezida Biden aja muri Pologne ahazoshikiriza ijambo ejo kwa kabiri ku murwa mukuru Varsovie ku twigoro twa Amerika tw'ukujijura makungu kugira abandanye ashigikira Ukraine.
Radio Ijwi rya Amerika muri Nigeria, urukiko rwimye abenegihugu ba mahanga uburenganzira bwo gutora. Oriane Itangishaka turi kumwe muri studio. Icyo kibazo kifuje gute?
Iyo sentare yatesheje agaciro urubanza rwari rwashinzwe n'abanyenigeria babiri baba mu Bwongereza, bariko basaba ko amatora azoba ku itariki 25 zo ku kwezi yohagarikwa gushika abenegihugu imiliyoni n'imiliyoni baba mu mahanga bahawe uburenganzira bwo gutora. Mu mwaka wa 2017 leta ya Nigeria yatangaje ko mu mahanga ho bahabayo abanyenigeria bashika ku miliyoni 17, harimwo abatarakwiza imyaka 18 y'amavuko yemerera gutora. Abanyenigeria baba hanze y'igihugu bari bizeye kuzotora babicishije mu buserukizi bw'ibihugu igihugu cabo mu bihugu babamwo. Abanyepolitike 18 nibo bariko barahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu hategekanijwe kuri uyu wa gatandatu. Mubari imbere yayo harimwo Atiku Abubakar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, Bola Ahmed Tinubu yahoze ari buramatari w'igisagara cha Lagos, hamwe na Peter Obi yahoze ari buramatari wa leta ya Anambra. Abanyenigeria baba hanze y'igihugu baremererwa gutora mu gihe boba bafise icerekana aho babarizwa mu gihugu, kandi bagafata indege bakaza gushikiriza ijwi ryabo. Komisiyo y'abanyenigeria baba hanze y'igihugu ikorera ya Abuja imenyesha ko abanyenigeria baba mu mahanga barungitse amafaranga arenga imiliyaridi 20 z'amadolari y'amanyamerika mu mwaka wa 2021. Ico gitigiri ni ca mbere kinini mu bihugu vyose vya Afrika yo musi y'ubugaragwa bwa Sahara. Naho barungitse intererano ikomeye mu butunzi bw'igihugu, abanyenigeria baba hanze babandanya kudashigikirwa mu cifuzo cabo co kwitabira amatora bari hanze yacu.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreje mu gihugu cya Kenya, aho igitangazamakuru cya leta y'Ubwongereza BBC uyu munsi cyatangaje ko gifite gihamya ko hari hohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abakozi bo mu mirima y'icyayi muri icyo gihugu cya Kenya. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Geoffrey Mutagoma.
Muri video yagaragaye ku rubuga rwa murandasi rwa BBC World, umwe mu bayobozi b'abakozi agaragara ari kumwe n'umunyamakuru wiyoberanije amusaba kumukorakora no kwiyambura imyenda. Uwo muyobozi ntabwo yari azi ko arimo gufatwa amashusho. Ntiyari azi kandi ko hafi aho hari abakozi ba BBC biteguye gutabara umunyamakuru wiyoberanyije. Abagore bagera kuri 70 babwiye BBC ko abakoresha babo babakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina. Abo bahohotewe bakora mu mirima y'icyayi y'ibigo bikomeye nka Unilever, Lipton na James Finland Company bigurisha icyayi ku masoko yo mu Bwongereza. hari bamwe muri abo bagore babwiye BBC kwa kazi katakiboneka bityo ko nta yandi mahitamo bafite. Ku wundi murima w'icyayi, uyu munyamakuru uyoberanyije yagiye habakoresha batanga amabwiriza ku bakozi bashya batangiye akazi. Umukoresha wo kuri iki kigo mu ijambo rye yavuze ko ikigo yoboye kitihanganira abakora ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko nyuma aza kumutumira ngo bahurire mu kabari kimwe muri za hoteli zaho. Nyuma yamusabye ko bajyaniwe nk'uko BBC ibitangaza. Ikigo cya Finley cyabwiye BBC ko cyatangiye iperereza rigamije kureba niba ibikorwa byabo muri Kenya byaba bifite ikibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ikigo cya Lipton nacyo cyaguze imwe mu mirima ya Unilever igihe BBC yakoraga iyi nkuru, nacyo cyavuze ko cyatangiye kubikoraho iperereza.
Barakoze Geoffrey Mutagoma, Oriani Tangishaka na Fidel Niyo Ngabo batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyo mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Kongo, impunzi zo muri teritwari ya Rucuru zakiriwe mu nkambi ya Kanyarucinya iri muri teritwari ya Nyiragongo zafashe umwanzuro wo kwibaruza kugira ngo bazatore. Iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa mbere i Kanyarucinya muri teritwari ya Nyiragongo nk'uko nari mbivuze. Ni inkuru twateguriwe na Jimishukurani bakomera ukorera Igoma.
Abarengeje 173 nibo bamaze kubarurwa mu nkambi ya Kanyarucinya iri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Izi mpunzi zose zahunze imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanya umutwe wa 23 muri teritwari ya Rucuru n'agace kamwe ka Nyiragongo zahisemo kwibaruza nyuma y'iminsi n'iki gikorwa gitangijwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha turi ni ku ishuri ry'ibanze rya Kanyarucinya rikikijwe n'amazu mato yubakishijwe amahema. Aha ni muri groupe ya Munigi muri sheferi ya Bukumu. Abantu batonze umurongo muremure barindiye gufata amakarita y'itora. Bose barimo kubyiganira ku mirongo, buri wese ashaka kwinjira kuko n'abandi benshi bari imbere mu cyumba cy'ishuri arimo gutangirwa amakarita. Hakizimana Ndumviriye duhuye na wamaze gufata ikarita ye.
Kandi kwimva sanda kibazo. Ibinji mishini yuko maze kufata ikarite njasha.
Iya mbere byari bigenze bite?
Nayo yari nari nziza tu. Cyane ibyo byira tubangamye cyane kubona turi kubarurwa turi hani Kanyarucinya tutari mu byacu turi kurara no mu mabashe. Ibyo byo ni ibintu bikomeye cyane, nibyo nari kutubangamira cyane.
Ariko se mu byukuri abaturage bose bishimiye gufata amakarita y'itora muri ibi umutekano utameze neza? Bamwe muri bo baratubwira imbogamizi barimo guhura nazo.
Kumva yuko nzeye umuntu usaba ikarita ndayibonye njasha tugiye ngo tubibone kugira amakarita mashasha agambere tukagareka.
Tumye nanje mfata iyo karite ni kugira ngo nzavino nzagire mu rugo nzamenyekane ko nari umudeplace.
Hano bari kubangira ngo bitewe yuko ngo bagomba kuzana batemwe bitewe yuko ngo ndobahereza amakarita kubera ubuhunzi bamwe baragataye n'abandi bari kugabibiraho muno bari kugira ngo ni amafaranga gari mu mufuka. Njyewe uko ndi kubireba umuntu yavuga aho yaturutse n'akarere yaturutse mu kavuga amazina gahari ku karite ye bakamurebera mu ordinateur.
Habimana Thierry ni umwe mu bayobozi ba societe civile muri Rucuru na umaze gufata ikarita ye. Uyu kandi ni umwe mu bashyize umukono ku itangazo ryahamagariraga abaturage kutajya mu bikorwa by'ibarura igihe cyose umutekano utaragaruka mu duce baturutsemo.
Nako byaratuyobeye twari twarabyamaganye ku rwego rwa leta nyine tuvuga ngo leta idozanire umutekano abaturage ntibaza gufata amakarita bafatire iwabo mu rugo buri muntu aho akomoka. Ariko baje gutangaza leta iravuga ngo noneho buri muntu afite ikarita mu makambi ahantu atuye batuteganya yuko baraza kutuhereza umutekano bagasubira mu byabo baturage n'abasigaye Rucuro n'abasigaye muri za Nyiragongo n'abasigaye Kanyabayonga yo hose bakazabarurwa umutekano gubaye kumaze kuboneka. Umva baza gufata ikarite ariko noneho nk'abandi gutangariza abantu bose bari mu makambi n'abari abasigaye Rucuro iwacu uragenewe gufata ikarite yo kwifatira Nyiragongo na ngo ayifatire mu masantere y'Igoma ahubwo hari amasantere ateganije akomoka Rucuro bafatira aho ngaho abasigaye none ndibazaza kubongeza bazabongeza ariko nyine n'urwego rwa politike.
Na Uruhunga Baseme ni umusaza w'imyaka 78 we hamwe n'umugore we Mukansanga Leo Kadia tubasanze bicaye ku ibuye basutse mu cyumba kirimo gukorerwamo ibarura. Bamaze kubona amakarita yabo ariko bavuga ko kubera ubuzima bubi barimo gucamo babona ikarita nta mumaro igira.
Hano kwepe mboga bari gufata amakarite ariko cyane cyane inzara yo iratwishe.
Umutekano muke gurakomeje iwanje ni igisigari muri lokalite ya Kanombe. Ubwo rero kuva igihe twaziye tumaze hano hafi amezi atandatu, ubwo ndakindi twe twabona ari mu byo kugira ngo leta iturwaneho yo tuzanira ibiryo tukarya ku kikarite ntacho yamara umuntu yo nayipfana kuyibona ni byiza ariko kuyipfana nari mu rugo
ndero ndukwishaka ariko nzara ndi mukecuru ariko nenda gutira mu nzu ndaho ndafata n'agakosi ndero ndagirute none nzara nirenda kumwica igihe bikarite ubwo ndukugira ngo nabyo birorere kugira ngo nicwe n'inzara ngo niyamakarite ndari kujya n'inzara yenda kumbuho
none uri gusaba iki ku buyobozi
dusaba umusirayi ntuza ndugusaba ibyo kurya ngo mbone ibyo kurya mbage ndi umukecuru mbone nje ndabona ubwakambakamba kujya gusaba ikarite no kujya kureba abantu banjye nuyifata ariko cyane cyane iyo karite niyisiga mu nzu ajya gupfa n'irara ngo hariya iyo karite nari mu mufuka
mu mpunzi zitabiriye ibarura mu nkambi ya Kanyarucinya harimo n'abayobozi b'inzego zibanze muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo nabo bahunze imirwano Mashagiro Eric ayoboye groupe Marugari imwe mu zigize sheferi yabwishe muri teritwari ya Rucuru aratubwira impamvu imuteye gufata ikarita y'itora
bo ndishimye cyane kureba baduhaye uburenganzira bwo kubona ibitugenza kuko ikarte yo tubonye buno niyo kugira ngo noneho tuba abakongomani icyakabiri n'umunsi guza kwitorere abantu bacu bo dushaka
uyongera wasa ubuyobozi bwa Kongo kurangiza ikibazo cy'umutekano mu cyukomeje kuzengereza abaturage
abayobozi ni ukukora ubishoboka kugira ngo noneho iwacu habe neza kuko nubwo batuzanira imfashanyo ariko tunari mu ngambi ingambi na ningambi umuntu abaga neza ari wawe wacu habe neza ngire muhoro umutekano bugaruke ndetse n'abasigaye iriya babona uburenganzira bwo kubarora iriya iyo bari mu mutekano mu
kubyerekeza izindi nkambi zirimo impunzi nyinshi nka Don Bosco na Bulengo ntacyo ubuyobozi buratangaza mu cyumweru gishize amashyirahamwe atabogamiye kuri leta na za societe civile zo muri teritwari ya Masisi Rucuru na Nyiragongo yari yasohoye itangazo rihamagarira abaturage kutitabira ibarura kubera impamvu z'umutekano Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma
tugume aho muri Kongo kuri icyo gikorwa cya leta irimo cyo kubarura abazatora imiryango ihagarariye abarundi bakorera ubucuruzi n'indi mirimo mu gihugu cya Kongo muri Kivu yepfo barasaba bagenzi babo bakorera imirimo yabo muri uwo mugi kwirinda kwinjira muri politike ya Kongo ntibagomba gufata amakarita y'itora no kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri uvira
Abarundi bakora imirimo itandukanye muri Kongo batangije kumugaragara ishyirahamwe ry'abahuriye rizwi ku izina ry'Igifaransa Association pour la promotion de la solidarité des Burundais au Congo aho bari bateraniye kavimvira aba barundi barimo abubatsi abahinzi abacuruzi abatwara ibinyabiziga n'abakora muri za sano no mutubare ndetse n'indi mirimo bavuga ko batangije ishyirahamwe mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo bigenda byibasira abarundi bakora imirimo itandukanye muri Uvira Joel Mbaruku n'umuyobozi wungirije uri shiramwe avuga yuko basabye aba barundi bakorera imirimo yabo muri Kongo kwirinda kwinjira muri politiki ya Kongo muri ibi bihiri gutegura amatora
no kuvuga ngo ubutumwa twahaye bene wacu bose bari ngaha twaba bariye ko nta murundi numwe wo kuhirahira aca avuga ngo agiye ngo gukorerwa arurema no kuvuga ngo agiye gufata ngo akaranga muntu kuko yibeshe agaca afata akaranga muntu igihe bazomufata ko bazomufunga muri santrali nuvuga ngo twabahereje ubutumwa bwinshi cyane tunabahereza inama zitandukanye hirya no hino kugira ngo babe makini ntibazukore ikosa nk'iryo ryo kujya gufata ibyangombwa bya Kongo
Hatungimana Magnifique n'umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi za Kagando na Kawizi avuga yuko ishyirahamwe ryabo rizakemura bimwe mu bibazo bagendaga bahura nabyo birimo guhohoterwa ndetse no gufungwa n'inzego zishinzwe umutekano
nk'abarundi kenshi bakunda kugenda mu murima hariya barakunda kuza kubafata kuzana byangombwa ubu rero nyirishyirahamwe ryacu kubona turijeho ni byiza bagiye kuza bagenda kuvugira abarundi na murundi azozahura n'ikibazo kubera nini yo bariko bibabana barakunda guca bavuga ngo nabarundi canka kabazo kose kabaye bavomye nk'abandi bana ngo nabarundi ngo nabandi kuje kubera ishira hamwe ryacu ryaje rugiye kubyirukako tuze ingorane duhura nazo abarundi bihagarareka.
Murindangabo François akora imirimo y'ikimotari muri Congo asabira ishyirahamwe batangije ko ryagerageza kuganira n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo kugira ngo bakemure ikibazo cy'urupapuro rwo gukorera muri Congo bicara basabwa.
Wari we wese ngaha muri Congo akwereka ko ari umushefu akagukontara dokima. Kigira kabiri niyo dokima naho buyifise ufise sepejere yawe ufise pasiporo yawe cyangwa resepasi agenda yifise ngiyi akaca kubwira ngo ibyo ntibihagije uzana permis de séjour. Iyo permis de séjour nibadufashe bagende bayishyire kuri frontiere ku nzira itwi n'amategeko hajya bakugonge bace bayagikwandikira bayiguhe ahama byerekane yuko ya séjour nimbara y'amezi atatu cyangwa ane kuko bakunze kuyishyira amezi atatu tubimenye.
Kubwayiza Yindagijimana asanga kubishyira hamwe ryabo ryemewe n'amategeko yo muri Congo kandi rizwi n'abayobozi batandukanye rizagabanya ibibazo abarundi bagenda bahura nabyo muri aka karere.
Iri shyirahamwe ikintu rigiye gukemura rigiye gufasha kwanza abarundi bose bahurikiye ngaha. Ni ukuvuga umuntu agize ingorane y'ikintu mu nzira runaka afise uburenganzira bwo kwitura ku ishyirahamwe. Mugabo mu gihe yiyandikishije ishyirahamwe ya association ikamumenya ko ari umurundi ari ngaha muri Congo afise ibyo ariko arakora bizwi n'amategeko yaciye mu nzira y'amategeko atangorane n'imwe afise.
Bamwe mu bayobozi barimo mu nzego zishinzwe umutekano za Congo bari muri ibi birori byo gutangiza iri shyirahamwe ry'aba barundi bakorera imirimo yabo muri Uvira babasabye kwirinda kwinjira muri politiki ya Congo irimo gufata amakarita y'itora ndetse no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Nubwo nta mibare itangwa y'aba barundi bakorera imirimo yabo muri Uvira ariko hari usanga imyinshi mu mirimo y'ubwubatsi ikimotari ndetse no mutubare usanga yiganjemo barundi. Veda Singabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Polisi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania yatangije gahunda yo gushakira umuti urambye ibibazo bituma umutekano uhungabana hagati y'impunzi zo mu nkambi ya Nduta n'abaturanyi bazo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini uri mu gihugu cya Tanzania.
Iyo gahunda yo gushakisha umuti urama ku bibazo bitandukanye bituma umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo yabaye kuri uyu wa mbere mu nama yahuje zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nduta. Abarongozi b'inkambi hamwe n'abatanzaniya batuye mu bijiji biri hafi y'inkambi ya Nduta. Bwana Faraja George yaserukiye umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma muri iyo nama yavuze ko kanini impunzi n'abaturanyi bapfa ubusuma mu masambu yabo. Ikibazo cy'inkambi gufata ku nguvu abakenyezi hamwe no gukoresha impunzi hama ntibabahembe bigatuma umutekano hagati yabo uhungabana. Yavuze ko leta ya Tanzania igabisha amashyirahamwe yose akorera mu nkambi ya Nduta gutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi mu ntumbero yo kugabanya abantu basohoka inkambi kujya guca ingero cyibure kwiba mu masambu y'abaturanyi bigatuma haduka injyane no gukubagura abakenyezi bituma umutekano uhungabana hagati impunzi n'abaturanyi bazo.
Changamoto nyingi za wakimbizi kutoka zimeanzishwa na utamaduni wa sisi kama Watanzania kuwachukua na kuwafanyisha kazi.
Ibibazo byinshi bituma impunzi zisohoka mu nkambi bivana n'uko mukunda gukorera hamwe. Gukoresha impunzi mu bikorwa byo kurima, kuragira ibitungwa, gufyatira amatafari no kubaka amazu, murakora ubucuruzi hamwe, kugurishana ibiribwa n'ibindi bituma mumenyerana cyane hama hakavamwo amabi harimwo kudurumbanya umutekano. Polisi ikeneye gukemura ibyo bibazo mu ntumbero yo kubona haba umubano mwiza.
Ushirikiana na mkimbizi,
bamwe mu baturanyi b'Abatanzania bitabiriye iyo nama boko bwabo bavuga ko ingeso zabo zitandukanye n'abarundi mu mibereho ya buri munsi bigatuma amabi hagati y'impunzi n'abaturanyi yama yabaye iminsi yose. Gusa basaba amashyirahamwe yita ku mpunzi kubakwiriza imfashanyo sabwa ubuzima bwa kiremwa muntu kugira bagume mu nkambi nkuko amategeko agenga impunzi avuga.
Wewe kama sasa mkuu wa kambi, tunaomba utusaidie.
Wewe umurongozi w'inkambi, turasaba udufashe cyane. Urazi neza ko ingeso zabo natwe abaturanyi zidasa ari nayo mpamvu minsi yose umutekano wama wahungabanye. Mubigishe kandi mubahe imfashanyo zikwiye kugira bagume mu nkambi
ili nce tuendelee kwishwa amana.
Wakimbizi kuingia kijiji ni
inguvu kubwa.
Impunzi zikoresha inguvu nyinshi mu gusohoka inkambi. Twebwe abaturanyi ntidushoboye kubazibira. Icyo kibazo leta niyo gusa yoshobora kugikemura kugira tubane neza.
Ayo hili linahitaji inguvu kubwa.
Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ijyuje Amerika zisanga hanini gituma basohoka inkambi ari ikibazo cy'inkwi gihambariye abatari bake, ubugaribwa buri munsi butuma bajya gushaka ibyo gukabukanya no kutaronswa imfashanyo za nkenerwa zikwiye, bigatuma bajya guca ingero mu baturanyi, gutyo bigatuma haba ingaruka mbi zituma injyana n'ubwicanyi hagati y'impunzi n'abaturanyi babo.
Turumva bagwana bagakomeretsanya, turumva n'abagwa mu mazu, turumva n'abantu usanga twumva inkuru ngo bango babatwaye mu ijoro ntitumenye bagiye. Ni mu gihe cyo gusenya abashaka kuza kumva ngo bagiye gusenya ngo bamwe baguyeyo, ibyo byose umva n'ibibazo. Hanyuma agasanga benshi baragiye no guca amahera, agasanga bamwe baguyeyo mu bijiji, umva byose ntibyoroshye
kuko iyi nkambi ifise ingorane nyinshi. Benshi barapfa, hazokwama haba ingorane uko nyene, kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene. Rero twasaba UN irabe uko ibigenza ibidufashemwo.
Polisi muri komine Kibondo yatanguje irondo ubushakashatsi n'isakwa ry'abagizi ba nabi babarizwa nyuma y'inkambi bama bahungabanije umutekano hafi iminsi yose. Mu bitigi bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo buruko mwaka utashe impunzi zirenga gato 30 ziraburirwa irengero, abandi barenga 14 ugasanga biciwe nyuma y'inkambi bazira ibintu bitandukanye harimwo amatati hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti muduteza matwi mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ariko mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko muri Kongo impunzi zo muri teritwari ya Rucuruza zakiriwe mu nkambi ya Kanyarucunya iri muri teritwari ya Nyiragongo zafashe umwanzuro wo kwibaruza kugira ngo bazatore. Naho muri Kivu yepfo abahagarariye imiryango y'Abarundi baburiye Abarundi bagenzi babo kwirinda kwinjira muri politiki ya Kongo, ntibafate amakarita y'itora no kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho. Hanze ya karere k'ibiyaga bigari muri Nigeria, urukiko rwimye abenegihugu b'amahanga uburenganzira bwo gutora. Naho umurambo wa Christian Atsu, umukinnyi w'umupira w'amaguru wakiniraga ikipe y'igihugu ya Ghana wazize umutingito muri Turukiya, waraye ugaruwe muri Ghana. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi yakoze uruzinduko rutunguranye mu gihugu cya Ukraine, aho yabonanye na mugenzi we Volodymyr Zelensky. Yahavuye akomeza urugendo rwe mu gihugu cya Pologne. Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Turashimire kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.